tomorrow. And every tomorrow, maybe you let me borrow your heart. Is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, going every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cut your heart open with a knife, now you're bleeding. But I could be that guy, take it over time, and I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Voice you hear tonight, and every other night for the rest of the nights that there are. Every morning, I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cut your heart open with a knife, now you're bleeding. I could be that guy to heal it over time. And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. Hello, izi bigirimana urakoze kuri makuru yose wadutegura ukabajije kudushikiriza. Hayo nayandi ni utse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashaka kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandane ya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice 3 by'ijwi rya Amerika. Igisirikare cha Congo n'icu Burundi vyemeza ko ibitero bimaze iminsi bigaba ku barwanyi ba FNL ya Zabampema vyahitanye abarwanyi b'uwo mugwi w'abarundi bagera kuri 40 abari muri societe civile muri Congo bavuga iki kuri ibyo bitero.
Cyo bakwiriye gukora kikatushimisha kikaboneka yuko bakoze umurimo nuko bo mufata bamusubiza Burundi cyangwa bamufishire muri kasho.
Uyu ni Namunene Joel hari mu ndongozi za societe civile muri Republika Demokarasi ya Congo muri make muri Uganda. Prezida w'ico gihugu yategetse ko ikiringo c'ingamba zo kwirinda kiza ca Ebola congerezwa. Turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Nawe mayagezeho mu gisata ca sport umurwi wo mu Burundi urunani wasezerewe mu nkino zo kurondera itike kuja mu mahiganwa ya bale mu Rwanda. Rayon Sport nayo iracari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru. Idonido ni mu kanya sasa. Reka tuhera no makuru yacu mu y'umutekano. Igisirikare cha Republika ya Demokarasi ya Kongo gifatikanije n'igisirikare cy'u Burundi bitangaza ko vyihisha abarwanyi 40 b'inyeshamba z'abarundi ba FNL yanze bampema ni muri territoire ya Mwenga intara ya Kivu y'Epfo. Ibindi kuri no nkuru na mwezi wacu Vedaste Ngabo.
Ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo zifatikanije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera muri task force mu ntara ya Kivu y'Epfo kuva tariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 2022 zagabye ibitero bitandukanye ku nyeshamba z'abarundi za FNL ziyowe na General Louis Nzabampema ziri mu mashamba y'itombwe. Mu itangazo ryasohoye kuri kino cumweru n'umuvugizi w'ingabo za Congo muri aka karere Lieutenant Marc Elongo agaragaza yuko igisirikare cya FARDC n'icyo Burundi bishe bagwanya 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri naombi ho muri territoire ya Mwenga secteur y'itombwe bari bamazemo imyaka irenga 10. Lieutenant Marc Elongo akomeza kuvuga yuko muri iyo ntambara igisirikare cya Congo cyakomerekesheje abasirikare babiri gusa. Mu ntambara yatangiye kuwa gatanu irangira kuwa gatandatu tariki ya 26. Twavugishije umuyobozi wa FNL Louis Nzabampema kuri telefone ye ntibyadukundira, ariko mu kwezi gushize mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yagaragaje yuko ingabo z'u Burundi n'iza FARDC byicara bimugabo w'ibitero
ndo ka karitati y'inyaga gatondo niho abasirikare b'abarundi batandukanye n'abasirikare ba Congo batera ahari ibirindiro byacu biri za Namaramara na Kirazi bari bazi bava ku mapozisiyo ya Masango na Maheka ngo bazana inzira zose baciye naho mu isaka batera ubu barasabye aho bita bisaka baraza barasaka abasirikare bacu aho bari, ariko abasirikare n'abarundi n'abakongomani aho baje babatwara twaramirukanye tukabyiza aho baje bava.
Bamwe mu bayobozi ba sekiteri y'itombwe bavuga ko ari intambara iri kubera nta baturage bariyo, kuko abaturage bari batuye na Maramara na Naombi bahungiye mu Magunda na Maita. Na Munene Joel umuyobozi wa Societe Civile mu misozi miremire ya Buvira asanga FARDC yari ikwiriye kwirukana Nzabampema muri Congo agasubizwa mu Burundi.
Tubirebye neza tacyo barakora mugabo yuko Nzabampema bamujanye kure n'u Burundi, bamujana kure route nationale numero 5. Cyo bakwiriye gukora kikatushimisha kikaboneka yuko bakoze umurimo nuko bomufata bakamushira bakamujana i Burundi, ariko bakimwirukanye hariya muri tombwe tacyo barakora, paske hariya hari ahantu bahaye bahinga, hari ahantu abantu baragirira inka kubugufi. Ntacyo barakora, bihangane bamufate bamusubize i Burundi cyangwa bamushyire muri kasho.
Kuva ingabo z'u Burundi zagera mu misozi miremire ya Uvira gufatikanya na FARDC agahenge kamahoro karagaragara muri imwe mu bice zigenzura nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage batuye mu Masango.
Havuye bariyeri kuri Rubarati mukakuku hariya mu maheta hariho zibiri zarahavuye, havuye bariyeri kuri Karemba na kuri Katesha.
Izo bariyeri zavuyeho kubera iki?
Zavuyeho kubera abasirikare bazamutse. Abasirikare bavuye mu i Burundi bari kumwe n'abasirikare ba Congo.
Abatuye aka karere bavuga yuko nubwo inyeshamba zanza Bampema arizo zarashwe n'izi ngabo, karimo n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ya Red Tabara ndetse n'indi mitwe y'abaturage b'abakongomani ivuga yuko ishinzwe kugwanirira amoko yabo. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Bedase Ngabo urakenuye sentare mpuzamakungumana vyaha CPI mu mpfunyapfunyo yatangarije Ijwi rya Amerika kwa matahuza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 ageze kure. Reka ibindi kuno nkuru tubaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arahakorera iyo sentare mu Holland.
Sentare mpuzamakungumana vya CPI yabwiye Ijwi rya Amerika kwimaze kuronka amakuru akwiye kuvyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivyagahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Umugwi ujejwe amatohoza nyezina uvuga ndetse ko ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye n'abegwa n'ayo mabi ku mpande zose. Ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za leta zagirizwa amabi menshi. Ivya bitandatu nivyo iyo senare CPI ivuga ko amatohoza yashimikiye ko ivyo navyo n'ubwicanyi bwo babwahitanye abantu barenga 1,200, 2,000 bafungiwe ubusa abandi bakabarezwa igufa, amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo, abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi. CPI yongera ko hari abantu barenga 400,000 bahunze kubera ayo mabi. Umugwi ukora ayo matohoza niwashatse kwinjira mwidonido idosiye ku yindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Icyo bikoze CPJ yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko byinshi muri byo byaha byegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano iperereza n'ugwaruka gw'imbonerakure gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. CPJ imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi byaha byoba byarakozwe n'urundi ruhande yaba imigwi igwana ibyo byarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo cha gatatu canya kwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi byoba byarahita nya bapolisi. Abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitayi mpuzamakungu izosohoka, ariko iyo sentare ivuga ko arico gikogwa kizokurikira. Amashirahamwe y'abashingwa manza batwaye muri CPJ vyinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga 2000 ariyo yatanzwe. Maitre Rambere Nigarura atwara urunani rukorana na CPJ Seb CPJ ndetse akabari mu batwaye amadosiye arafise icizere.
Ntidukekeranya yuko umunsi yose ntare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye amakuru ahagije azobariho kugira ngo abakoze ivyaha bakubitwe ntahe mu gahanga. Hari icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ivyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe, hama bakora ivyaha nabo baheze bashumbushwe.
Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'2017, imyaka 5 iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa niyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Umuntu arebaza bahanwa nande
nta wibagira aho yahiye amabi yashikiye baramuhote bamfata ku ngufu no kubura umubyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye.
Nakorewe ihohoterwa, umubyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira, nanje na mutoya wanje hari byatubayeho.
Tutyo ni ikintu cyagutse cyane, umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone uko ikomere biheze no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga.
Yamara ababunganira mu mategeko siko babibona barabahumuriza.
Nivyo imyaka 5 simike ku muntu aba yarakorewe ibyaha, ariko uravye uburyo abahinga biyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse abacitse kwicumu abakozwe ko n'ivyo byaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemo, twovuga yuko ubitahuritse.
Twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere, ariko ntiyashimye kugira ico ashekirije kuri iyi nkuru. Yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri yo sentare CPJ mu mwaka w'2017, uwari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Emero Rantine Kanyana yabwijwe rya Amerika ko ayo madosiye yose Uburundi bwitwariwemo ari mfagusa.
Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ibyo byaha bitazohana. Oya, duhiriwe duhishije nta byaha byagahobe nabunwa byabaye ngaha nkuko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Aha CPJ ivuga ko ifise umukenyoro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo. Fadi El Abdallah no muvugizi wa CPJ.
Maintenant il y a différents cas de figure.
Abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko nahandi kwisi bimaze kuba, bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitayi igirwa ibanga ukekwa gatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha. Leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Gusa iyo sentare irabyakana ikavuga ko ikora atawugegamiye. Pierre Clavier niyo nkuru irahe kucicayo ca CPJ kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika akanya na Kasport no muzitwa hera mu Burundi. Urunani rwarayi rusezerewe na City Oil yo muri Uganda mu nkino zo kurondera itike yo kwitabira inkino za Basketball Africa League zizobera mu Rwanda mu mwaka uza. Umupira w'amaguru naho umurwi wa Mamuru niwo uri mu kibanza ca mbere nyuma y'inkino 14 zose. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatunga Imana.
Ihiganwa ryo mpira w'amaguru mu Burundi kuri no w'Imana niho ryasozerewe indwi igiri ya 14 mu nkino zabaye Flambeau du Centre yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1 na Tigre Noir n'ivyo yatsinze Rukinzo Magare Young Boys yatsinze Buja City ibitsindo 2-0 na Interstar yatsinze Top Junior 2-4 Kayanza United yatsinze Aigle Noir igitsindo 1-0 niko kandi byagenze hagati ya Vitaro na Musongati ku nsinzi ya Vitaro Olympic Star yanganije na Message Ngozi busa kubundi nawo bumamuru yirahiye Atletico New Oil mu kuyitsinda ibitsindo 4-1 uwo mugwi mu ntara ya Cibitoke mu gihe hasigaye urukino rumwe ngo gice ca mbere cyiganwa kirangire niwe uri mu kibanza ca mbere by'infata kibanza mu gisata cy'abigeme naho mu higanwa ry'u Burundi mu cicaro ca mbere urukino rwari rwitezwe gusumba izindi rwahuje umugwi wa PVP Buyenzi na Fofira yo mu ntara ya Ngozi iyo migwi yavanye inganije kimwe ku kindi umenyereza wa Fofira Nshimirimana Patrick amenyesha ko inota rimwe batahukanye imbere ya mukeba wabo barishima
nubwo ko ntanezerewe cyane kugira mugabo ndanezerewe kubera ko wari urukino PVP nyakiriye Bujumbura je ndabaza ko ndumusanga ndowingozi kimwe ku kindi Bujumbura nubwo ko habuze concentration kubera ko bazi ko ari PVP ni derby bari bafise ubwoba muri bo habayemwo kutiya confiance sino turi kuva mu gice cya mbere twarushije mugabo ni ku mupira umeze
mu gihe uwo mumenyereza wa Fofira ashima uko abakinnyi be bitwaye wa PVP Buyenzi Imana irakiza muri wewe amenyesha ko kudatsinda abahagarikiza bafisemo uruhara
ego no bayo ko ni ibintu bibabaje cyane ko wabonye ko mu rukino ni ko twaje tuje ko tuta gutsinda mwabonye ko byabaye batugomba igitsindo bitivanye na reye cy'umunyegori mbo mugabo mu mpira maguru ni byo harimo gutsinda gutsindwa no kunganya mugabo mva jewe ni ibintu nje nanize ko nza gutsinda mugabo ko rako bihindutse mu rutaho hanyuma umunyegori yagize panika akategera imbere bafara gutsinda champion ya goyi upanga ibigasanga itira hindutse mugabo jewe icyo uvuga nabwiye barongozi ba federation n'atwa gisata iki cha football cha femine barabiki nchitwa arbitrage arbitrage nakamara kibara ibintu kwira bangaye imbere yanyu
mu rukino rwo gusubiriza umumenyereza w'uwo mugwi ingozi amenyesha ko bazitegura ku buryo insinzi bazoyitahukana
ico nzi nuko champion tazo yankiyo mwaka weze hariho hari hariho na rotour jay wanje ngahane insinzi igatwara nta kibazo mfise ye gutegura match rotour mwaka weze urazi ko nabaye wa mbere manje gusinyana na Colombe bisigura ko bose ndatakaza rukino na rumwe ndanganije bisigura ko takibazo mfise kuko naratakaje nongera nagaruka ndatwara championa ubu nta kibazo mfise na pression nimwe mfise
muzindi nkino zabaye Buja Queens yatsinze intwari kazi gitsindo kimwe ku busa 11 Etoile yanganije na Bonavenir igitsindo kimwe ku kindi nayo Etoile du Matin yatsinze Le Lyon ibitsindo 8-1 muri basketball naho umugwi w'urunani wari muri Afrika yepfo mu mahiganwa yo kurondera imigwi izo kini nkino za Basketball Africa League zobera mu Rwanda mu mwaka uza wasezerewe na City Oilers yo muri Uganda kuruno w'Imana City Oilers ikaba yatsinze urunani ku manota 71-62 mu rukino rwo kurondera ikibanza cya gatatu inyuma yaho umugwi w'i Bujumbura utsindiwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma na Ferroviario do Beira yo muri Mozambique ku manota 68-62 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze duce tuja mu Rwanda naho yatsinzwe na Musanze FC ekipe ya Rayon Sport niyo ikiri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat y'umupira w'amaguru mu ciciro ca mbere muri ico gihugu umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabandanya n'ino nkuru
Mu mpira w'amaguru championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa 11 ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu ikipe ya Etincelles FC yanganyije na Rutsiro FC ubusa ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu kuri Stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Gorilla FC yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa Sunrise yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Golgota i Nyagatare ejo ku cyumweru habaye imikino ine kuri Stade Ubworoherane Musanze ikipe ya Musanze FC yatsinze Rayon Sports ibitego 2 ku busa Jafet Imurora ushinzwe ubuzima Gaburi munsi bw'ikipe ya Musanze FC yari yavuze ko nubwo abatoza bayo bakuru badahari nta cyuho cyagombaga kugaragara
uzatoza ikipe na ni staff isigaye n'urundi hagiye kucawuna agiye kwivuza ararwaye maso ari ku ishuri ubwo hasigaye Nyandwi Idrissa na Gilbert kucawa bagaragiye nanjye Imurora Jafet uri umutoza nta batoza wenyine ni mu staff abari nini buri wese afite inshingano ziwe gusa iyo habonetsemo ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo cyose cyaboneka aho ukavaringa ikibazo cyangwa se inshingano ushatse kuvuga ngo mu nshingano z'umutoza mukuru n'uwungirije adahari tugomba gusigara mu nshingano n'undi twubahiriza inshingano z'ikipe z'akazi muri rusange
mu mukino wabereye kuri Stade Huye Butare ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Ikipe ya Rwamagana City yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa. Gasogi United yatsinze Kiyovu Sport ibitego bitatu kuri kimwe ku stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino umwe usigaye w'umunsi wa 11 wa shampiyona urakinwa uyu munsi kwa mbere, urahuza ikipe ya Marine FC na AS Kigali kuri stade Muganda y'Irubavu. Umutoza wa AS Kigali Cassandre nyuma yo gutsindwa na Rayon Sport igitego kimwe ku busa mu mukino w'ikirarane asanga hakwiye imbaraga nyinshi mu mukino ugiye kubahuza na Marine FC ngo kuko utaza kuba woroshye.
Akindi kugira ngo twigerageze kuba famille meilleure tugomba gutsina match zacu, rero fo dushaka kuri gutsina match kuri kireho kugira ngo twegere kandi muri imbere. Nta nubwo bizaba byoroshye niko abantu bashaka kubitekereza, tugira match tugomba kwirwanaho kandi twese hamwe tugomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo dushobore gutsinda iyo match.
Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni Rayon Sport ifite amanota 22 kuri 30, ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 21 mu mikino 11, APR FC ni ya gatatu n'amanota 19. Ku mwanya wa kane turasanga Gasogi United ifite amanota 18, AS Kigali ifite 17 ikaza ari ya gatanu. Ikipe ya gatandatu ni Gorilla FC nayo ifite amanota 17, Musanze FC nayo ifite 17 ikaba ari ya karindwi. Ikipe ya munani ni Police FC nayo ifite amanota 17, Mukura Victory Sport ni ya cyenda n'amanota 18, Bugesera FC nayo ifite 14 ikaza ari ya 10. Ku mwanya wa 11 hari Etincelles FC n'amanota 13, Sunrise ni ya 12 ikagira amanota 12, ya 13 ni Rutsiro FC ifite amanota 10, ikipe ya Rwamagana City nayo ifite amanota 10 ikaba ari ya 14, Espoir FC ni ya 15 n'amanota 7. Ku mwanya wa 16 hano wa nyuma turahasanga Marine FC ifite amanota 5. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akano ngaha duciye dusozera amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhare mu itegurwa ryabyo. Kuri mikoma ikomera Joy Diane ninahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu twese. Tubikebaniye twivuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.
Record Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti America Tusikilize Sauti America Yelewe Yelewe Sauti America Tusikilize Sauti America
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Vipi
vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi, muri sanga ya konse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.